Ico gitero cabaye nk'igihe cy'isahaze biri z'ijoro nkuko bivugwa na bamwe mu bari ko baranywera muri ico kirabo catewe. Ico kirabo kiri ku ibarabara ry'umunani muri zone ya Kinama iruhande y'ibarabara rikuru RN9 rihuza umugwa mukuru Bujumbura n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Abajeje intwaro bemeza ko umuntu umwe ari we yasize ubuzima, abandi 12 barakomereka, harimo babiri babaye rwose. Uyahitanywe nayo magrenade n'umwana yarasanzwe atembereza amagi mu birabo n'amabarabara nk'uko bibandanya bivugwa n'abajejwe intwaro. Gushika ubu abategetsi bo ku nzego z'ibanze bamenyesha ko bataramenya amamuko ya nyakwigendera. Vincent Ngendakumana, umukuru wa quartier Bubanza aho ikirabo catewe kiri.
Mu bisanzwe murazi yuko abacuruza amagi bamwe ariko baratembera tutaramenya bene umuntu ko twagiye tumujyana muri morgue. Ntashobora kumenyanye n'umuntu.
Gushika ubu amatohoza ntarerekana neza abakoze ico gitera bari bo. Mugabo harabikekwa n'abarongoye abandi muri zone ya Kinama.
Birashoboka yuko boba abantu babe baje baba ahandi mu mudacu bitoki ndatamutakura. Twose ubwo bwa mbere badutera muri katya cha bubanza baragize no gututera aha kwibarabara rya 15. Harapfa abantu babiri bavuye mu kibitoki. Nukuvuga yego dufise ingwane y'ahantu bashora kuzana na mubikira sarata ko ari karitsi itabona ruhani mbibe. Nukuvuga yuko byoroshye kuza bavuye nkaho mutatsi bitoki na zamutakura. Nibaza yuko boba ari nabo kuko nibaza yuko atabantu bindani baba batwinjiranye ngayo wacu bashaka kuza guhunganya umutekano nabava ngaho nyene.
N'abajejwe intwaro bafite abo bikeka basaba abanyagihugu barongoye kutajana n'abahururu ngo binube bagenzi babo bo mu kibitoka na mutakura.
Kwebwe naho umva tubagiza yuko bavuye mu kibitoka cyangwa ku mutakura dusanga tupanye neza cyane kuko abatwara mu mutakura kibitoka mako kuturavugana no batugira tukabagendera. Urumva nabo bavuye mu kibitoka cyangwa mu mutakura barazi wacu bakaja mu kirabo cyangwa tukaganira bakaza kuri abagenzi bakangira bagasubira. Abanyagihugu cyo no basaba yuko boguma batekanye bafatanye umutima bafatanye hamwe kuko yaba uwo mu kibitoka yaba ku mutakura yaba uwo mu Kinama kwese turi bamwe kandi basumira iwacu mba ntitwobinwa ngo nibo babikoze. Abagizi banayo gusa n'umugizi banayo gusa ku mutima wiwe umugabo si bose bagizi banabi. We twabasaba yuko gusa boguma bafatanye mu nda kugira ngo tubananye turondire umwase hamwe tumugwanirize hamwe.
Mu kiringo c'imizi tarenze 3 hamaze gufa abantu indwi ku mugwa mukuru Bujumbura bane biciwe muri quartier ya Gikoto muri zone Musaga mu manuko bwa Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa 5. Uwundi muntu umwe yiciwe muri iyo zone nyene ya Musaga muri quartier ya Gitaramuka kwa 6 mu gitondo. Ku munsi wa 5 ku muhingamo naho umusirikare w'igihugu yiciwe muri zone cy'ibitoke mu buraruko bwa Bujumbura. Babiri muri abantu indwi bagandaguwe n'abana. Turetse uwo yiciwe mu Kinama kuri wa 6 mu ijoro, uwundi mwana yaguye mu gitero cyo mu Gikoto mu gihe yari iruhande y'abantu ariko bivuna akanyota bongera bitambira. Eroje buri kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.